Twashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda dusamiranira na FM 104.3 Ijwi rya Amerika no FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose miriwe inshuti bakunze n'ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ingingo nkuru ziyagize abatwara ibisata by'iperereza mu Burundi mu Rwanda muri Uganda Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama y'iminsi ine yo kwiga ingene burwaniriza hamwe umwansi ni nama iriko ibera I Bujumbura mu Burundi
ibikorwa byo nama bifatanye n'ibijyanye no kugyanga mu karere k'ibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi sanswe iri mu karere ka Kongo hanyuma tubumvikane yuko bitezwa kwirwanya
uyu ni General Major Ildefonse Habarurema atwara urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi Abarundi bahungiye mu kambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'ikibazo c'ikena ry'amazi Amerika yemeza ko igice kinini c'abasirikare bayo bari muri Afghanistan bamaze gutahuka Mu Rusiya abarenga 73 bahitanywe na virusi ya corona mu kiringo c'amasaha 24 aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntihabe n'imwe iza kubacika Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika makuru yacu tuyahere mu bya gisirikare Amerika yemeza ko ingabo zayo nka zose muri Afghanistan zizazamaze gutahuka Thomas Kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru
Mwitangazo yashyize ahagaragara CENTCOM iyobora ingabo za Amerika zirwanira mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya ivuga ko abasirikare ba Amerika barenga 90% bamaze kuva muri Afghanistan ariko ntisobanura umubare wabo mu ntangiriro z'uyu mwaka bari hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 3500 hagati aho niko abatalibani bagenda batsinda ingabo z'igihugu cya Afghanistan ku buryo ndetse buteye impungenge cyane abaturanyi bityo Turikiya n'Uburusiya bafunze konsula zabo zo mu mujyi wa kane mu bunini Mazar al-Sharif umurwa mukuru w'intara ya Balkh mu majyaruguru ya Afghanistan umuvugizi wa guverineri w'intara yatangaje ko abadiplomate babo bose n'imiryango yabo bahavuye bajya I Kabul umurwa mukuru w'igihugu yasobanuye kandi ko Irani, Uzbekistani, Tajikistani, Ubuhinde na Pakistani nabo bagabanije ibikorwa byabo bya konsula zabo z'Mazar al-Sharif Perezida wa Tajikistani yategetse kandi ku ruhande rwe ko abasirikare b'intera gutabara ibihumbi 20 bajya gutera inkunga ingabo z'igihugu zirinda imbibi bahana na Afghanistan
Nanayiciye ku masonga nkitangura Uburusiya bwatangaje ko abagera ku 137 bahitanywe na virusi ya corona mu kiringo c'amasaha 24 Oriane itangishaka nivyaje kutubwira
Itorokanizwa ry'amakuru Reuters ritangaza ko ivyo bitigira ibishasha vy'abitavye Imana mu Burusiya bisigura ko abantu bamaze guhitanwa na coronavirus muri ico gihugu bashika ku 139,316 Reuters itangaza kandi ko abantu bashika ku 23,398 bamenyekanye yuko banduye COVID-19 nkuko vyemezwa na leta ivyo bisigura ko kuva ikiza gitangura bose hamwe abantu barenga 5,500,600 bagwaye iyo ngwara itororokanizo ry'amakuru y'Uburusiya TASS rivuga ko umushikiranganje ajejwe magara y'abantu Mikhail Murashko yavuze ko abantu 108,050 barenga bacandagwa buri munsi mu Burusiya Kuruno munsi wa kabiri umuvugizi wa leta Dmitry Peskov avuga ko leta yiwe idashigikiye imigambi yo kugara imbibe z'icyo gihugu mu buryo bwo kugabanya umuvuduko w'iyandukizanya y'iyo ngwara ariko ko ibindi bihugu vya ku karere bishobora gufata iyo ngingo mu ntumbero yo kugwanya ico kiza.
Tuve mu Burusiya tuja muri Ethiopia yatanguye kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba ico gihugu kiriko cubaka kuruzi rwanire. Misiri yatangaje ko ibi bibangamiye umutekano n'amahoro mu karere. Thomas Kamirindi aragarutse.
Icyiciro cya mbere cyo kuzuza amazi mu cyuzi cyabaye mu mwaka ushize. Iki ni icyiciro cya kabiri gitangiye. Minisitiri wa Misiri ushinzwe iby'amazi yatangaje ko mugenzi we wa Ethiopia yabimumenyesheje ku mugaragaro ejo kuwa mbere. Mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko yamushubije ko Misiri yamaganiye kure iki gikorwa kandi ko kibangamiye ituze, amahoro n'umutekano by'akarere. Ethiopia ivuga ko ikeneye uru rugomero cyane mu iterambere ryayo no kwihaza ku mashanyarazi. Naho Misiri na Sudani bo bavuga ko uru rugomero ruzagabanya amazi ya Nil abageraho. Nk'amazi Misiri ikoresha mu buzima bwayo bwa buri munsi, 90% yose aturuka kuri Nil. Nil inyura muri Ethiopia mbere yo kugera muri Sudani no muri Misiri. Kugeza ubu imishyikirano yabo yaranariranye nta kirageraho. None inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi izaterana ejo bundi kuwa kane kuri iki kibazo. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Misiri na Sudani bageze i New York kugira ngo nabo bazayikurikirane.
Thomas Kamirindi tubandaniriza ko n'iby'imikino ya Olympique yegereje i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani. Izo nkino ziriko zegereza muri ico gihugu mu gihe habandanya kuvugwa impungenge zitari nke ku vyerekeye ikiza ca virusi ya corona.
Iyi mikino izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi. Tokyo, umurwa mukuru w'Ubuyapani, watangiye kwakira abashyitsi ibihumbi. Niko n'abandura COVID bagenda biyongera buri munsi. Bamwe mu bashyitsi nabo bashobora kuyijyanayo. Nko ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize, umwe mu bakinnyi ba Uganda basanze yaranduye bakigera ku kibuga cy'indege i Tokyo ahita ashyirwa mu kato. Bagenzi be bandi 8 bo bakomeje urugendo muri bisi bajya aho bagombaga gucumbika mu mujyi wa Osaka mu burengerazuba bw'igihugu nko muri kilometero 500 uvuye i Tokyo. Hashize iminsi basanze undi mukinnyi wa kabiri wa Uganda nawe yarafashwe. Inzego z'ubuvuzi zatangaje ko bombi uko ari babiri banduye virusi ya corona yihinduye yitwa Delta. Byatumye abategetsi barindwi b'umujyi wa Osaka n'abashoferi bose babegereye bashyirwa mu kato. Ikipe yose ya Uganda nayo yagiye mu kato muri hoteli icumbitsemo. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize abakinnyi bakomoka muri Serbia nabo barapimwe basanga umwe muri bo yaranduye. Byatumye ikipe yose ishyirwa mu kato. Icumbitse mu mujyi witwa Nanto uri hagati no hagati mu Buyapani. Guverinoma yatangaje ko hari n'abandi bantu b'abanyamahanga 4 bagiye mu mikino banduye barageze mu Buyapani. Usibye imibare y'abandura ihora izamuka, abikingiza baracyari bake cyane mu Buyapani, ntibageze kuri 14% kugeza ubu. Bityo abaganga n'abashinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo n'ubu baracyasaba guverinoma ko ikwiye kubuza abaturage kujya kureba imikino. Mu ngamba guverinoma y'Ubuyapani yafatiye hamwe na komite olympique mpuzamahanga bemeje ko mu birori byo gufungura imikino hazajyayo abategetsi bake cyane gusa ari aba komite olympique mpuzamahanga ab'Ubuyapani n'ab'ibihugu bizaba byarohereje abakinnyi. Imikino nimara gutangira abaturage bake cyane nabo nibo bazemererwa kujya kuyireba. Nta na hamwe muri stade bazarenza 10,000 nk'uko abategura imikino babitangaje. Ariko minisitiri w'intebe Yoshuhide Suga yatangaje ko bibaye ngombwa n'imikino ishobora kuzaba nta muturage n'umwe wemerewe kujya kuyireba.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi kuva kuri no wa kabiri hari ko harabera inama igira kane ihuza abatwara ibisata by'iperereza n'umutekano mu Burundi mu Rwanda Uganda Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumbero no kurabira hamwe ingenzi zo nzego zo gwaniriza hamwe umwansi na cane cane imirwi itwaje ibirwanisho itembera ku mipaka y'ivyo bihugu ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho aba bategetsi bahuriye kugira abahanahana ivyumviro kubijanye n'ingene botuzi imirwi ihungabanye umutekano General Major Idefonse Barurema arongo iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanye n'abagenziwe ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe biyumvira ko mu myaka ibiri atamuguze ubukirangwa mu karere
ibikorwa byo nama rero bifatanye n'ibijanye no kugyango mu karere kibiyaga binini ushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi banabi sanswe iri mu karere ka Kongo hanyuma turumvikane yuko bitezwa kwigwanya rongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo no kwita nk'urupapuro ngendurwa ko rw'ibikorwa bizokorwa mu kwigwanya imigwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere muri make rero n'ivyo bashoboye gushika ko kwemeza icyo gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igende izunguruka muri aka karere
uwo mutegetsi arongo iperereza mu Burundi amenyesha ko iyo migwi inka yose icumbika muri Kongo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka Kongo n'ibihugu bihana imbibe
muhaye ingwano zagiye zirata mu karere haba mu Rwanda haba muri Kongo haba ngahi wacu mu Burundi ibyo ahanini nizo byatumye aka karere gacumbikwamo n'imigwi yagiye irahindura amasura iyo migwi rero ibona parikayo aricyo gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye zo kuryango ibihugu byose bishobora gukorana bishigikiwe n'akarere bishigikiwe na community international kuryango turebe ukuntu twokwigira hamwe ibibazo byo kuryango imizi ituzwe
kugeza uno munsi General Major Defense Barurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi amenyesha ko inguvu bashize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera ahubwo bakajya mu bikorwa by'iterambere
igikomeye si ukugaya cyangwa gushima ibyo tumaze gukora ahubwo igikomeye ni ibigiye gukorwa inguvu twazishyira cyane cyane ku bigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu mu karere bashobore kuronka amahoro bakore hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka bagwaruka birukira mu bintu bijanye n'ibyo by'imigwi bashobore kuronka akazi bashobore kubaho bashobore kubona yuko hamwe umutekano maze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere zikurikire
ngo menya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini igiri ya kane yaheruka yabereye mu gihugu cya Kongo ku igenekerezo rya gatatu gushika irya gatandatu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye mu gisata cy'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru w'ishamwe mpuzamakungu riharanira ubwisanzure bwo gutangaza amakuru Reporters sans frontières ejo kuwa mbere ryaratangaje abategetsi 37 bo hirya no hino ku isi rivuga ko babangamiye cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru muri abo bategetsi harimo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'uw'u Rwanda Paul Kagame ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu cyo ku mugabane wa Buraya ari kuri uru rutonde mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yacishije amaso kuri iyo raporo
subwa mbere uyu muryango ukorera i Paris mu Bufaransa uvuga ku butegetsi bwo mu Rwanda gutoteza abanyamakuru cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere Reporters sans frontières yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya leta y'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi Iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri 30 bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi naho abagera kuri 12 bakaba barakatiwe igifungo kirekire Kuri Perezida Museveni, Reporter sa Frontier yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru bita abaswa, abanzi b'igihugu cyangwa bakwirakwiza ibihuha. Ivuga ko ibituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi ziteretse kwangiza ibikoresho byabo. Reporter sa Frontier ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira Leta y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'irishyirahamwe, ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone. Gusa Leta y'u Rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri kubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda. Ivuga ko uretse kuba haragiyeho urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ubwarwo, hanavuguruwe itegeko rigenga itangazamakuru hagendewe ku nyungu z'abanyamakuru ubwabo. Ku byerekeye abafatwa n'abafungwa, ivuga ko umunyamakuru wakora icyaha bitamubuza gukurikiranwa nk'undi muturage wese wishe itegeko. Undi ubona iki cyegeranyo nk'ikitabo urugero nyarwo rwo gupimiraho ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu runaka, ni Ernest Sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru.
Iyo ushaka kureba uko itangazamakuru rimeze, ntabwo ureba gusa pozisiyo y'umukuru w'igihugu, ureba muri rusange inzego ziriho mu gihugu, ureba muri rusange ibiteganywa, ureba muri rusange amategeko abari muri icyo gihugu ajyanye n'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibyo ni byo umuntu yaheraho kugira ngo abone icyo avuga ku byo mumbwiye, ariko ubwanjye kugendera ku mukuru w'igihugu sicyo kimenyetso cyakagombye kuba gifatirwaho mu kuganira ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ku nshuro ya mbere muri icyo cyegeranyo hagaragayemo igihugu cy'u Burayi, nabwo nanone ndasubira kuri icyo cy'umukuru w'igihugu bavuze. Kandi u Burayi ahanini usanga ari bwo ubundi abantu batekerezaga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru kuruta mu bindi bihugu bya Afurika. Ibyo byaba bivuze ko ahazaza h'itangazamakuru ku isi hari mu bihe bikomeye.
Ugize neza kumbwira ko n'urwo rugero rw'Uburayi bafashe, kuko niho nshyiraho mvuga ko icyo cyegeranyo gifite ngirango bwazi ibibazo kurusha ibisubizo cyatanga. Kubera ko dufashe nko mu Burayi, niyo umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wa Leta, kuko biratandukana, yaba afite imyitwarire cyangwa se ahagaze ku itangazamakuru, ubwabyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo bibe byadindije itangazamakuru, kuko hari inzego nyinshi cyane mu gihugu ubwacyo, tuvuge cyane ku mugabane w'i Burayi, ariko noneho no ku mugabane wose hari inzego ziriho, inzego zariya mashyirahamwe anyuranye ashyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ntabwo nkeka ko nk'uko nabivuze icyo ari ahantu umuntu yahera, iyo bita mu Gifaransa base cyangwa basis. Icyo ubwabyo rwose ku giti cyanjye ntabwo mbona ko aricyo cyatanga igishushanyo nyakuri cy'ubwigenge bw'itangazamakuru mu gihugu icyo aricyo cyose.
Ku nshuro ya mbere mu myaka itanu ishize, urutonde kandi rwanagaragayeho abagore babiri, Sheikh Hasina, Minisitiri w'Intebe wa Bangladesh kuva mu mwaka w'2009, na Carrie Lam, Umuyobozi Mukuru w'Akarere k'Ubutegetsi ka Hong Kong kuva mu mwaka w'2017. Umunyamabanga Mukuru w'Umuryango Reporters Sans Frontières, Christophe Deloire, yasabye za Leta hirya no hino ku isi kwamagana itotezwa ry'abanyamakuru. Uyu muryango wavuze ko rikorwa n'abategetsi 37 washyize kuri uru rutonde. Yavuze ko bidakwiriye kwakira ubu buryo bwo gukandamiza abanyamakuru nk'ikintu gikwiriye kumenyerwa.
Mu yavugwa mu gisata cya politiki mu gihugu cy'u Burundi, Pancrase Cimaye yahoze ari umuvugizi w'urunani senare de rutavuga rumwe na Leta y'icyo gihugu, akaba kandi yarigeze ku mugambwe MSD wafuswe n'amategeko y'u Burundi ucatahuka muri icyo gihugu inyuma y'imyaka itari mike yaramaze mu buhungiro. Cimaye avuga ko agiye guteza imbere umugambi w'indero n'inyigisho hamwe no guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yatanguye yemeza amakuru avuga ko buca afata indege imujana i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi.
Urashaka kutubwira amagambo make icyatumye mufata ingingo yo gutahuka mu Burundi muri iki gihe?
N'abagenzi ishyirahamwe ryitwa abashinzwe rwo mubere Burundi ansigle majambo make. Iryo shyirahamwe rero rifite imigambi itari mike iterambere, na cyane cyane tuzibanda igisata cy'amashuri n'igisata cy'ingenzi turizwe mu Gifaransa.
muri ko mvuga ko mutazosura kugira politike
namaze umwaka atambwambwe ngirimo no kuvuga ko uyu munsi uko nabivugiye mugenzi wanyu kuri kinyamakuru iwacu naravugiye cyane mu bya politike ndavugira cyane abanyapolitike bageze ko ngenda kuyaga n'ubukene ngenda kuyaga n'amagogwa abarundi bafite turabe yuko muri iryo shyirahamwe boheza tukakaja mu nzira y'iterambere muri ibyo bifata nababwiye cyane cyane igisata kinini
muravuye muri politike mwarahora mu runani na rege ritavuga rumwe na leta mwaragiye mugambwe ritavuga rumwe na leta MSC murava mu runani murongera murava no muri mugambwe murasha kutubwira ikintu cyatumye mwibaza ko politike yoba atari yo nzira ukwiye kubandanya mufata
ya politike zizokwamaho nta kintu na kimwe kitagira abanyapolitike cyo bagiye gucapfuwe nta kintu kitagira abanyapolitike bari ku butegetsi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo jewe nkuko nabigusiguriye navuze ni kubwira abanyapolitike cyanke kuva muri bya politike sinumvuga ko ari ibintu byose usanga byera de basanga harimo ingorane
tugarutse ku rwo runani sinarede mwara mu muvugizi warwo abatari bake baramaze kuvamwo muri iki gihe rwifashe gute tukavuga ko rwasambutse burundu
ibyo nibaza ko mubibaza abari muri koko jewe niba mwarakurikiranye neza kuva imyaka ibiri munani ntakurikirana cyane ibikorwa byawe nibaza ko inyishu yiza muyirondera gutwanga urunani Dr. Jean Minani
muki umuvugizi w'urwo runani mwaravuze amajambo akarishi yavuga ko hakwiye kuba leta ifata ikibanza mu Burundi ayo majambo mushikubu wamubona ko mwiheze mu kuyavuga cyane mwacabishyigikiye
jewe nari nzi ko tuvugana ibijyanye cyane cyane n'iryo shyirahamwe ryo guca guteza imbere abanyagihugu none ugume ugomba usubize ibyo nakubwiye yuko nabishyize ku ruhande ubu ndi mu bintu umbajije ati amashuri uzogenda kuyatunganya gute mbajije uti akarusho mugiye kuzana mu kisaro cy'amashuri na kahe icyo kibazo ndakiguhera inyishu ibyo bindi mu bibazo cyane cyane abari muri iki
tugarutse gene kuko uyu mugambi ufite kuja guteza imbere ibyerekeye indero n'inyigisho ikintu wibaza ko muzaba muzanye igishasha n'ikihe ko hariho imigambi nk'iyo yoba yaratangujwe n'abandi bantu
gisata cy'ikindero nta muntu yovuga ngo wajishyira hamwe igiye gutora inyishu z'ibibazo byose biri mu gisata cy'ikindero no gufata uwo wese ashobora guhambya icyo gituma imigambi yoba ihari ni myiza umugambi tugiye kuzana nawe nyine uzoza gufasha ariko gituma uko haba abantu benshi haba amashyirahamwe benshi abona neza yuko ikibazo cy'indero mu gihugu cy'u Burundi ari ikibazo abarundi bose bakwiye gukorana kugira ngo bafashe ibyo gitoro umuti twebwe rero ibyo tuzanye tuzokuba ishuri iryo shuri tuzokubaka rizoba ishuri ry'akarorero rifite indaro ishuri ry'akarorero ni atashuri rirenza abana 25 ishuri ry'akarorero abarimu bazoba bafite icyubahiro bafise n'agashahara kisuruye kugira ngo bashobore kwitaho abana ni ibintu byinshi rero bishobora kuzozana mugabo sivuze ngo iryo shyirahamwe igiye gutora ikibazo cy'indero mu gihugu cyose ibyo ni leta yonyine ishobora
mwavuze ko hariho abandi muri kumwe akorana boba ari abarundi cyangwa harimo amashyirahamwe yo hanze cyangwa harimo n'abanyamahanga
ishyirahamwe rikizo cyane cyane n'abarundi bo muri diaspora ariko abo dusaba imfashanyo wo kuvyumva abanyamahanga kuko ni nabo benshi usanga bafise amikoro
mu kurangiza mu nshinga ntahe pankase kimpaye hari abanyapolitika bari mu runani sinarede bagise amakenga rutavuka mu Burundi naho mwaruvuye mu kibazo ko mwigeze kurujamo mwebwe nta makenga mwigeze mugira gutahuka
iyo haba ari amakenga sinofashe indege
Pankase Chimpaye murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika kandi tuba bifurije urugendo rwiza mu gihugu cyanyu
murakoze cyane
tuvuge ibigwi ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda
amakuru yizewe yimama agasana imitima ijwi ry'Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe ry'Amerika
tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru twari tubafitiye muri aka kanya tuyasozerere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Murungwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu zugarijwe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi ryatewe n'uko isoko ryari risanzwe rivamo ayo mazi ryagabanutse menyesha makuru wacu Vedaste Ngabo atubwire mu mizi y'iki kibazo
kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu Niwa tangiye kwibonekeza ikintu cy'amazi ku marobine bityo bituma zimwe mu mvunzi zitangira kwifashisha amazi y'ibipompo izindi nazo zikajya kuva mu mugezi wa Mutambara mu gihe izindi nazo zijya kuva mu mukagezi kanyura mu nkambi niyo kwizerwa Francine ni imvunzi yo mu nkambi ya Murungwe aragaruka kuri iki kibazo cy'ubukene bw'amazi kiri muri iyi nkambi
nukuri imurongo turabuza amazi kumva yuko hari amarobine amwe amwe guhera mu 19 kugera mu 18 kugera mu 15 reka no kugera no mu ya mbere nta mazi turonka kumva yuko amazi yakana dusigaye tuvoma aya mazi ari ngaha mu mwonga abana baragwara bagacibwamwo n'abamama bakagwara bagacibwamwo abapapa bakagwara bagacibwamwo tukayatekesha bakayamesuriramwo None twebwe n'ukuri ku kibazo dufise cy'amazi ipompa bimwe biriko birapfa dusiga tuvoma ku gipompa kimwe cyo gipompa kimwe turakigwanirako tukagikubitanirako bamwe bagataha bakomeretse abandi bagataha n'ibisebe bamwe bagataha amazi batahanye n'ukuri murongo turafise ikibazo cy'amazi mudufashe n'ukuri muzaba mukoze
irakoze Nadine nawe ni impunzi yo muri ingambi ya Murungwe yemeza yuko iki kibazo kibaraje jinga kuko muri bo harabavu mu mazi y'ibiziba
ikibazo dufise ni shida y'amazi kuko ku mazi hari ingorane nyinshi bamwe abamama nitukija mu mirima guca kagero abana twarabakuye ku mashuri kubwi ikibazo cy'amazi rero ingorane y'amazi turayifise kuko ubu mu nkambi tuvoma ibiziba ibiziba birimo inzoka abana bacu banywa ibiziba bishitse n'ibyo biziba ugasanga birimo umwavu mwinshi w'umwanda ingorane dufise ikibazo cy'amazi sinzi turamaze nk'ukwezi n'inusu mu marobine n'amazi tubonamo n'amatangi nta mazi ariko arinji
kubera ubu bukene bw'amazi buri muri iyi nkambi butuma mu mwana w'abanyeshuri badatunda ku ishuri kuko bibatwara umwanya munini kugira ngo bajye gushaka amazi hanze y'inkambi cyangwa kubipompa bivana amazi mu kuzimu bike biri mu nkambi
kenshi ndasiba ku ishuri kubera ikibazo cy'amazi ndazinduka mu ijoro agenda gutonda kugipompa kubera ku marobine nta mazi amaze imisaza ndagupompa gipompa asanga abantu ni benshi hagira nka yuko mvoma njya ku ishuri agasanga amasaha amaze kugenda nkasiba maze gusiba ari uko siba ni kubwe ngo busubire inyuma ntashobora gusobeka gusiba gatatu mu iyinga usanga ibintu byo nari nzi kuba ndabyibagiye kuraba rero batwongera andi mazi twongera amabombo kubera ko abanyeshuri cyari cyari baturusha haheze ukwezi wose ntagenda mu ishuri kubera amazi hama twagenda kugipompa abantu bagaca baba benshi tukahagwanira tukabura amazi hoga tugenda ku ishuri cyangwa tukabura nayo guteka komese uniforme hama bagaca bigenda rero umuntu naje ku ishuri
bamwe mu bashinzwe amazi muri inkambi batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko iribura ry'amazi riri muri inkambi byatewe n'uko yari asanzwe ava mu isoko riri ahitwa Rukongo yagabanutse muri ibi bihe by'iki bityo bituma amazi yahoraga ajya mu bigega bitanga amazi kuri robine abura Vedaste Ngabo kugaragaza ijwi ry'Amerika imurongo y'umutara y'ikibuyepfo
akaba ino ngaduce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategure uyongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwi amajwi biganiro vya bihagarikiwe na Edi Rwema kwizina rya bagenzi bacu tubike abantu tubifuriza kwandanya muri muzi muri mu vyose.